intanga malala abanyafrika bafise akaranga ka Australia bafise byinshi bategerera mu miryango ya Australia ibi bishoboka gusa mu gihe bose biyumvamo ko igihugu ari cyabo kuko ariho bageye uburaro n'uburamuko umurwi w'ibiganiro South Australia harimo kahise kanini kinyamburika hagati y'abanyafrika na Australia ariko muri iyi myaka vyarumvigeze ko cane mu mwaka w'ibihumbi 2006 igitigiri c'abantu ibihumbi 248 699 bavukiye muri Afrika babaga muri Australia abo bana 5.6% by'abanya Australia bavukiye hanze kandi kikangana hafi kimwe kijana c'abanyagihugu bose ba Australia kuva ico gihe abantu barenga 50,000 bavukiye muri Afrika barimukiye muri Australia bavuye mu gihugu hafi ya vyose vy'umugabane wa Afrika kandi bahagarariye imico kama myinshi amadini hamwe n'indimi zinyuranye mu kigarama 2007 uwahoze ajejwe umurwi wo kurwanya ivangura ry'amoko ariwe Tom Calmer yatanguye ubutambi umugambi wo kubaka ishusho shasha ku banyafrika bafise akaranga ka Australia imigambi mikuru yari iyi kumenya icashobora gufasha ibigoye mu kwimuka kwabo hamwe no kunyererezwa kw'abanyafrika bafise akaranga ka Australia gutanga ivyiyumviro n'inyishu ngira kimanzi kugira zikane kumabwiriza imigambi n'inkorwa bunyafrika bafise akaranga ka Australia no kwigisha imiryango uburyo burambuye gutanga bumwe mu bororero ku banyafrika bafise akaranga ka Australia bwavuzwe cyane mu nama mu binyamakuru naho umugambi utari uwa mbere ushira ahabona ingorane z'abanyafrika bafise akaranga ka Australia ariko mu bwa mbere wemera izo ngorane wifashisha ivyiyumviro by'abanyafrika bafise akaranga ka Australia uraba uhereye ku mbono y'igihugu n'amategeko agenga mu bikuru bikuru uyu mugambi washatse kushika mu kwegeranya ivyiyumviro bizana ihinduka riboneka ugereranya kandi ivyiyumviro bishasha kandi vyubaka hatanzwe abanyafrika bafise akaranga ka Australia hamwe n'ibindi byango n'imirwi kugira yerekane ingorane zihariye no guteza ubwere imibano hagati yabo